mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu minsi ya 18 muri kumwe na Julian Nahazwe ndongo ibigana na makuru tubafite muri kano kanya.
Akavuga tabana twamaze kubashira ku mashuri y'abarundi none nyawo na kugira ngo mu kwezi kwa gatatu tuce tubakuraho tubagore mu ikambi umwaka ucuwapfira ubusa ati niba bihanganire umwaka uhere.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abakongomani bahunga imikambi ya Bwagiriza iri muri komune Butezi intara ya Ruyigi turi mu gihugu cy'u Burundi. Basaba yuko ingingo yo kubasubiza mu makambi bavana mu gisagara yoba iratinyenywa gato. Iyo nkuru turayigaruka ko hanze hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Hako mbazenda ugiri mwima kikoleta Nigeria igabisha makungu yivanga mu burongozi bw'ico gihugu ko mu burengero bwa Afrika mu gusaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri igenekerezo rya 16 atunganywa mu mwidegemvyo kandi ataho ahengamiye leta z'ubumwe za Amerika, Ubwongereza hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya uranegura ingingo yafashwe na Perezida Muhammadu Buhari yo guhagarika mu mabanga mukuru w'abacamanza umuvugizi wa Perezida Buhari yashikije ku munsi wa gatandatu ko leta izotunganya amatora meza kandi adakumira gabisha ko leta itazigera ihindura uko itegekanya gutunganya amatora kandi atanumwe izokwemerera kwivanga mu by'igihugu ciwe. Ingingo ya Buhari yo guhagarika mu mabanga mukuru w'abacamanza ifashwe nyuma yaho yagirijwe ko yabeshe ku matungo afise. Igihugu cha Kameruni kivuga ko igipolisi cacho carashe congera kirakomeretsa abantu indwi kandi gifata abantu 117 mu bisagara bitandukanye ku munsi wa gatandatu ariko harabera inyerekano. Abayitunganije bavuga ko ari uguhagarika ivyavuye mu matora. Abayitavye bari barongowe na Maurice Kamto avuga ko ari we yatsinze amatora mu kwezi kwa 10 tariki ya ndwi muri Kameruni. Umushikiranganje wa Kameruni ajeje kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa leta René Emmanuel Said avuga ko mu gisagara cha Douala ku murwa mukuru Yaounde hamwe no mu gisagara cha Mbunda ariho iyo myerekano yatunganijwe na Maurice Kamto n'umugambwe we Parti du Mouvement de la Renaissance Camerounaise. Perezida Paul Biya niwe yatangajwe na Sentare yubahirizwa ibyirinzwa nshingiro ko yatsinze ayo matora. Kamto yaciye atangaza ko azobirwanya gushika Biya avuye ku butegetsi. Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25.31 ku mugoroba kugira ngo mumve ino radio mukunda mucana muja kuri metero 19.22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongire ndabahe ikaze duhere mu gihugu cyo Burundi abantu 8 baraye bakomeretse batewe grenade mu nywero bwo muri zone ya mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Evariste amahoro ngahe Bujumbura?
Na mahoro ya.
Iyo grenade yatewe muri zone yahe neza na neza he?
Iyo grenade yatewe muri zone ya Buterere muri quartier Buterere ya mbere ni hafi iruhande y'akabare kubitwa Jide Nduwayo asanzwe arongoye muhari w'ugwaruka rwegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abantu 8 rero barakomeretse bagizwe n'abantu bakuze hamwe n'abana igihe iyo grenade yategwa. Abo twahasanze baba bakomeretse canke ababa hafi yako kabari bakavuga ko watewe grenade atamenyekanye.
Hanyuma byashitse sangapi?
ibyo byabaye igihe cy'isaha 12:15 nk'uko twabwiye n'abari bahasanzwe bari bahasanzwe rero bakavuga ko bitangaje kubona umuntu yadukiza akaje gutera grenade hakoraniye abantu benshi bagasaba ko ibyo bintu rero batari bamenyereye ahadiyane no kugira yuko muri zone ya Buterere baheruka grenade yatewe muri 2015 igihe hari hasanzwe hari imyerekano mu gisagara cya Bujumbu.
Hanyuma Gavariste naho vuze ko uwayite atarashobora kumenyekana hari abo bafashwe kumva z'amatohoza.
Gushuka ubu nta bantu bari bwafatwe nk'uko twabwiwe na bamwe mu bajeje intwaro yo hasi ariko bavuga yuko bamaze gutera kamo urongoye zone Buterere kambere ngo n'inyamirama bizahashitse kugira ngo zirabe ibyarabibaye zavuze yuko zashikirije abanyenzi b'igihugu yuko ziza zatanguye amatohoza. Umukuru wa zone Buterere ntitwashoboye kumuronka ngo atubwire icyo bakiriko kirakorwa muri kino gihe kuko umunyamabanga we yatumenyesheje ko yarari mu nama y'umutekano.
Atari uyo mukuru wa zone hari ica abategetsi Bujumbura barasaba abanyagihugu bivuye kuri iyo grenade yatewe.
Diane nk'uko nariko ndabikubwira abategetsi ntacyo barashikiriza ariko bamwe nk'aba nk'urwaruka twasanze mu Buterere bavuga ko batewe impungenge no kubona barumvise yuko leta yasabye ko hajaho amakomite ahurikiyemo bose y'umutekano ariko rero muri zone ya Buterere bavuga yuko ibyo makomite babyumvise ku matwi ariko gushika n'ubu ayo makomite asa n'uko atayahari bakaba basabye yuko ubutegetsi abategetsi mu muri zone ya Buterere abarongoye komine ntangwa bokora ibishoboka byose kugira muri zone ya Buterere naho bashobora kuronka ayo makomite mixte de securite yofasha kugira ngo umutekano w'abanyagihugu ucunge.
Ubwire umunsi mwiza iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze nawe.
Na nabice ku masonga nkitangura impunzi z'abakongomani bo mu ikambi ya Bwagiriza ni muri komune Butezi ntara ya Ruyigi bavuye mu ikambi bakaja gupanga mu gisagara cha Ruyigi basaba gusubira mu ikambi sango ntarengwa bahawe na buramatari wa ntara ya Ruyigi niko babahejeje gusubira mu ikambi impunzi ya Bwagiriza n'iryo gushika ku itariki ya 30 kwezi kwa gatatu no mwaka turimo ku ruhande rw'impunzi basaba kwiyonga ingo babaratenyenya kwisha mu ngiyo kuko ngo hari n'abana bazabaramaze gutangura amashuri mwizyo bisagara bimukiyemo ibindi na mgenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Mwitangazo Elia bashingwa buramatari w'intara ya Ruyigi yanditse ku itariki 10 ukwezi 12/2018 yatandisango ryo gushika kwa 30 kwezi kwa gatatu 2019 impunzi zose ziba mu gisagara cya Ruyigi zikaba zasubiye mu ikambi ya Bwagiriza. Imvo zatanzwe na buramatari bashingwa ni kugira ngo abajeje intwaro n'umutekano bashobore gukurikirana neza uruja n'uruza ndetse n'umutekano w'izo mpunzi z'abakongomani. Bamwe mu baserukirizo mpunzi mu nkambi ya Bwagiriza iri muri komine ya Butezi ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi baremeza ko izo mpunzi zimutse mu buryo budaciye mu mategeko.
Kwimukira mu Ruyigi bagiye batanavuga kuko sankari privé batari babisabye baragenda mu nyuma inamera ba province bemeza kuko bagomba gusubira mu ikambi ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatatu bazaba bamaze kugera mu ikambi. Bategerezwa kuba mu ikambi kuko kugira ngo umutekano wabo urindwe neza hamwe n'abandi kuko hari ababa bari saba Iribeka ni saba mu nkambi usanga umengo hari ukuntu bagize.
Izo mpunzi baravuga zimwe mu mpamvu zituma bava mu ikambi bakaja kuba mu bisagara.
Ça dépend des activités qu'il veut faire, il peut avoir son argent.
Biravana ni kugo ashaka gukora ashobora kuba yifite udufaranga twiwe ashobora kuja guhiga akazi cyangwa akaba yifitiye agataye agacuruza. Ni cyane ni gisunikira impunzi kuva mu ikambi nta kindi. Kuguma mu kibanza kimwe hano imirimo y'ubucuruzi ni mike ahitamo gukorera urudandazwa aho yoronka abamushorera ni ukuri n'amahitamo yiwe. Hari abantu batihanganira ubuzima bwo mu buhungiro ubuzima bwo mu ikambi. Iyo ubonye umuntu yirwa yicaye munsi wose atakintu akora ahitamo kugenda aho yabona icyo akora kimwinjiriza.
Il se décide d'aller peut-être là où il peut trouver des activités génératrices.
Abantu benshi baravuye mu ikambi babungira mu Ruyigi cyane cyane iyo abaje bavuga ngo ni imvo y'ishuri usanga hari iwacu imyigire iri hasi cyane bakajyana abana ku mashuri y'Abarundi kuko amashuri y'Abarundi ariga gusumba hari iwacu urabye hari iwacu abarimu bahembwa ubusa bahita muri prime udufaranga dukeya cyane ugasanga nta courage bafite yo kwigisha abana tuma benshi bahitamo kujya kubigishiriza mu Burundi bimukira mu Ruyigi
kubera ko bamwe muri zo mpunzi bafite abana biga mu gisagara cya Ruyigi abakongomani barafite icyo basaba abajeje intwaro ku bwabo banyeshuri
gusa hari cyo kubasaba kandi cyumvikana bakavuga ati abana twamaze kubashyira ku mashuri y'Abarundi none nyabuna kugira ngo mu kwezi kwa gatatu tuce tubakuraho tubagore mu ikambi umwaka ucyapfira ubusa ati niba bihanganire umwaka uhere nanje nico nasaba nasaba kuko kera nanone ko bamaze kugera hariya babihanganire umwaka ni wahera mu kwezi kwa karindwi baca bagaruka mu kambi kugira ngo bazobone gusaba bikwije n'amategeko abazemerwa bazemerwe babone ko bahirwe
nitwashoboye kuronka abajeje intwaro mu ntara ya Ruyigi kugira ngo bagire icyo bavuga ku gisabo cy'izo mpunzi z'abakongomani naho ibiharuro by'impunzi z'abakongomani baba mu gisagara cya Ruyigi batazwi neza bivanye n'uko batiyandikishaho bagiye kuba kuva mu ntango z'umwaka w'2018 niho habonetse umurindi munini w'impunzi ziva mu nkambi ya Bwagiriza ziza kuba mu gisagara cya Ruyigi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi Kigali Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fide Antoine Nsabimana arakenuye amakuru y'impunzi tubabandanize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivugamwo abana n'urwaruka rwo mu ikambi ya Rusenda ari mitaya ya Fizi bahangayikishijwe n'ubukene bw'ibikoresho bwibonekeza mu masantre y'urwaruka atandukanye ariyo muri iyo kambi ya Rusenda ibarizwamo abarundi batari bake inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vidastinga
Shimiyimana Erezeri numwe mu bigisha basanzwe bafasha uru rubyiruko n'abana bagana centre 5 z'urubyiruko ziri muri iyi nkambi kimwe na bagenzi biwe bakoresha ishyirahamwe rya Orchard bamenyesha yuko umubare w'urubyiruko rugana izi centre wagabanutse bitewe ahanini n'ubukene bw'ibikoresho biri muri ayo masantre
ni ukuvuga nk'ibikoresho bibura hariho nk'ibikoresho bifasha nk'urwaruka nk'abahungu bahora bakina imipira ni ukuvuga nta bubumbu buhari nta mavarezi bari kwambara ahari ububumbu bwarashize nta mavarezi ahari yahora basa amaza kandi nta bindi bikoresho byakunda kubafasha hari ibindi bikoresho nk'ama televiziyo baza berekana tuza twerekana mu centre jeune ubayo ma televiziyo hari ama filme twaza tubereka kubafasha mu kungura ubwenge ubu ntaya hari kandi nayo ma video yagiye yononekara ragira ibibazo bikomeye cyane ubu ntaya hari kandi hari bikoresho byahora bikoresha kugira ngo umuyaga nk'uboneke navyo nta bihari mu trejene nka yose byarabuze ntavyo nta bihari ikindi naco kugwaruka rw'abakobwa naho nyine hari ibyo ibikoresho byahora bibafasha nko kugira bahora bajisha bakajisha nk'amashapo bakajisha n'impuzu cyangwa ibindi byose no kuvuga izo nyuzi nta bihari n'utundi dukino twahora dufasha bigeme navyo nyine nta bihari
uru rubyiruko rwemeza yuko ibikoresho byari bisanzwe byo kwidagadura byo muri izi centre byarufasha kugira imyitwarire myiza ariko kutagira ibi bikoresho birimo imipira amateleviziyo za gitari ndetse n'ingoma za kizungu bituma uru rubyiruko rutabona uko rwidagadura maze rukishora mu ngeso mbi nkuko byemezwa na Ndayizeye Moyize umwe muri urwo rubyiruko
kesi iyo umuntu ibyo bikoresho bihari ushobora kuvaho mu iroga na kugira ane gutera mihajya amasaha ageze ugatamuhira amasaha ageze kugura atera mugoroba kisubirirayo muganga iyo bitaye ko birakora ucusanga kesi uri ko ranye ugatani cyufizi warakora ngaha na cumuna bisagira nako kubira ibyo baba ariko barakora ucusanga bagiye kuhangara bakutanye n'ingora niyo muze iba bagiye gutemberera ngwani nk'uko iba turi ibintu mu mihira yiwabo kunywa matabi byose ni ibintu bitera ingorane ku bana nk'abacu
Bigirimana Musa umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu Rusenda nawe yemeza yuko kuba uru rubyiruko rudafite ibikoresho byo kwidagadura ndetse no gukinisha imikino y'amaguru n'amaboko biri mu bituma gwishora mu ngeso mbi zirimo ubwibyi
ikenaje ibikoresho muri centre jeunesse afite ingaruka ku bana kandi iyo rigize ingaruka ku bana ababyeyi nkatwe nitwe cyo tugira ikibazo kuko iyo turungisa abana ku ishuri tuba tuzi ko bagiye kwiga iyo bavuyeyo naho tukamenya ko batari muhira bari muri centre jeune iyo ibikoresho atabyo umwana ashobora kandi kwiyumvamo gusubira kandi kuja muri centre jeune ahubwo avuye ku ishuri acagira kuzerera aho umuntu adashobora kumenya swate kwitanganyika kandi ugasanga yagiye kurira mu bigazi ariko ararondera ibigazi afungura nk'ubu turamaze no gutakaza abana bangahe bamaze gukoroka ku bigazi n'abandi bana baragenda biba nk'ubu turafise abana babiri bamaze kwiba bari bamaze imisi bafunzwe turavugana n'igipolisi kipolisi kugira babarekure kandi umwe baramaze kumurekura nubwo abamufashe bari bamusinzikarije ubuzima nabo nyene twarabwiye abapolisi ko bashobora kudufasha kugira bamusinzikarije ubuzima nabo banze bamukurikirane hanyuma ababyeyi b'uwo mwana barabinyene bashaka kuvugana n'uwo muntu yibwe.
Ese niki amashyirahamwe ashinzwe kwita ku rubyiruko n'abana avuga kuri iki kibazo cy'ikena by'ibikoresho byo kwidagadura kiri mu masantre y'urubyiruko yo muri inkambi yo mu Rusenda. Erezeri Shimi Imana numwe mu barimu bakorera ishyirahamwe rya Orchard.
Iyo tuvugisha je amashyirahamwe asanzwe afasha ugo gwaruka avuga yuko ataburyo buhari bavuga yuko hari ubukene cyane kandi bakavuga yuko ngo na hasere ataburyo ifise
kubera iki kibazo cy'amikoro make ari mu ishyirahamwe rya Orchard. Iri shyirahamwe rikaba rimaze umwaka wose ridategura amarushanwa y'umupira w'amaguru ndetse nayo kubyina ku rubyiruko rw'impunzi ziba muri inkambi yo mu Rusenda. Bedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusure mu Burundi tubabwira iz'igitegwa cy'igitoki kibangamiwe n'indwara ivugwa mitumba itandukanye intara ya Ngozi. Abanyagihugu basigura ko bariko barahahombera cyane kubera ko ari cyo gitegwa mbumbarugo gitunze cyane imiryango myinshi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Bavuga ko atamuti wo kuvura iyo ndwara bita ruhunya rw'itoke uraboneka, bakamenyesha ko bamaze kwigisha ubuhinga busanzwe bwo kuyigwanya. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umutumba wa Chamugani muri komine ya Ngozi ni umwe mu mitumba myinshi imaze gufatwa n'indwara iriko irasasika ibitoke mu ntara ya Ngozi. Aba ni bamwe mu barimyi bavuga ko amajeri y'ibitoke vyabo ageramiwe.
Mu bisanzwe itoke kungene bimeze na twebwe turaraba ntituvyumva, igitoke kirashobora kuma gihagaze kituma naho ukagisoroma, urangije kugisoroma waraba ukacusanga indani gisa na jone, muri ico gihurumba kiba carapfuye. Kirashobora gupfa rero kandi ceze mugo watonora ugasanga nta kamaro kigifise.
Ibitoke kuvuga ko biva mu kuzimu byaramaze guhishira hejuru imitoto kigize kirama kicagishwa nko kumwe ngo bagitaritse mu gobo ugero kimaze gusha utonoye imbere inyuma wogira ngo no muhu mugabo tena imbere ugasanga cyaramaze kubora.
Bavuga ko bigiye kugorana mu miryango yabo kuko igitoke ari cyo cyasahiriza cyane mu bitegwa mbumbarugo asanzwe barima.
Toke kidufitiye akamaro kanini cyane, no kuvuga iyo kiriko kiragwara na twebwe tujya tubona yuko ubuzima bugiye guhagarara kubera kiradufasha, nico twihereza, nico gitegwa mbumbarugo mu majambo
mako. Igisenyi twateka kubiharage tugafungurira imiryango tukongera umuntu akeneye isabu n'agashora muri vire bakamuha amafaranga agasuma icyo adafise agashira umuryango. Ubu rero byose biramaze kuduhinduka,
basaba leta kugira icyo ikoze kugira iyo ngwara ituzwe.
Tuko saba nuko turonderera umuti w'iyo ngwara.
Yego, je ico saba ni ico nyene mugabo nongera ko nti leta niraba ikindi gitegwa mbumbarugo yosubiriza igitoke canke bahiga uburyo abashefu b'indimo bagerageze barondere uburyo tuboza n'umuti tukavura ico gitoke kuko bitagenze nkuko onye turabona ibara liragwa.
Na ahubwo gerageza mudushikira imbere kumbe mu bituvugire bagire nico bona dufasha ati ngo baduhindurire imbuto batazanye ibindi bitoke byosubirire ibi bihari byamaze gufatwa niyo ngwara.
Habunimana Nestor umukuru w'umutumba cya Mugani ati iyo ngwara ishobora gusasika umutumba wose hatabaye ukugaba.
Yaramaze gutera akarusi umutumba wacu kandi iyo ngwara turabona yuko hatagize ikintu gikorwa vuba na vuba turabona yuko iye kurandagata ikwira umutumba wose byaravuzwe cyane kose no mu bajejwe intwaro batorongoye twarabibamenyesheje agronome wo muri komine wese arabizi kandi yama atugendera akabibona
Uwimana Oscar umufundi w'indimo kuri uwo mutumba ati aho iyo ngwara iteye ubwoba nuko atamuti w'ikizungu urashobora kuboneka uyivura twamusanze ku mutumba wa Chamugani ahejeje kwereka abanyagihugu uburyo bwo kugwanya iyo ngwara
mu kubigwanya urarandura gose ikintu cyose cyitwa igihimba cy'icyo gitoki kikavayo aho hantu kuri iyo ngundu hanyuma ukimba ikinogo ugaheza ukabikatagura duto duto ugacyubihamba mu cyo kinogo ugafurira intumbero yuko twimba ikinogo tugabitemaguriramo nuko atakantu kakanyabuzima kagenda genda agakoko gashora kuza ngo gace kwivye turandagwe twatemaguye kuko nako ni kamwe muri byinshi bituma gukwiragiza iyo ngwara ucufata rya bikoresho byose wakoresheje cyucano mucyano ukabishisha ko hejuru hajya kurubeya ugahindukiza umwanya ungana n'iminota naho yoba 4-5 uwo mugera w'iyo ngwara ubuheze ubufu
iruhande y'ivyo abarimyi basabwa guca imyangange y'ibitoke bimaze guserura imihanyu kugira ngo inzuki zivuye kudaha kuvyanduye ntizikwiragize umugera kubitarandura amakuru dukesha ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi Ingozi mu gisata kijijwe gutanga inyigisho mu barimyi nuko amakomine yose y'intara ya Ngozi ibonekezamo iyo ngwara mu mitumba itari mike Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye tukirima kuri uyu muntara mu Burundi abakenyezi bo muri komine Bugarama barashimirwa ibikorwa bakora byo gukingira ikibira cateza kiri muri ako karere ko mu ntara ya Muramvya mu ntwaro bavuga ko imyaka ibiri irumanye atamuriro wa nyakanga uciradutsemwo ni mu gihe buri mwaka uwo muriro wahora wama wibonekeje mugenzi wacu Diane Ndonse yarabagendeye adutegura ino nkuru
Ikibira cateza kiri muri komine Bugarama cyari cyarononekaye igihe cy'intambara yahitiye mu gihugu niko gushinga ishyiramo ryo kukinagura Nduwimana Maria arongoye iryo shyiramwe dukingira ikibira atwiganira imvo n'imvano yaryo
ahanini bwa mbere na mbere twishinze gukingira ikibira kugarura imbibe hari imbibe zari zarononekaye mu gihe cy'intambara ibiti byari byaraheze muri icyo gihe cy'intambara kuko byinshi abahungiyeyo twarimwo nicyo twabyikorako duca tubona rero yuko bikwiye ko two bisubiriza intambara ihagaze bivanye n'uko twari twamaze kuronka inyigisho kuvuga ko afed ikorana na PNUD hamba bagaheze bakaza kuduha inyigisho hari gihe rero tugira Imana bashoboye kurondera nk'iproje bakabemerera natwe tuba dushyikiriwe bacya badutuma tugaheza tukaharonkera kanyungu
Ntawe bitiye makurata nawe n'umunywanyi w'ishyirahamwe dukingira ikibira atubwira uko bagikingira n'ingene bakemuye ingorane zijyanye no kuconona
bari bari kare bitara bya leta aho twinjire muri iri shyirahamwe umukuru w'ishyirahamwe acabuga ati burere gabe imyambaro yose bari baratwaye tujya tugende kuhagarura cyangwa tugende turahagarura hose
Arabuhagarura gute
kwacye rugenda gutera ibiti turakikuza kumbibe turakikuza kumbibe z'ikirose turahwanya twakuye hariya kuri bubanza na muramze kibira kigera turateragira turaserwa ngaha uro nta muntu aconona oya ibiti twamaze gutera tushitse muri irishira hamwe ubundi twikije njye ducana inkwi irishira hamwe rero ryaje hageze twarabonye akamaro twamaze kunguka kandi ne duteragira ibi biti haraho batuzanira nka gasabune tukaronka na gasuka tukakoresha ngaha mushira hamwe tukongera tukakoresha muhiyo
uretse inyungu rusangi uku gukingira ikibira birafite icyo byungura no mu iterambere ry'imiryango bampakariyo revocat nundi atubwira icyo amaze kuhungukira
arakuye igitungwa kandi riye mwishira hamwe yakuye yo nakagurube haswa n'ibiti twakora ngaha kuvyo twakengeza naraguzemwo na gapande kitongo aho rero nk'umushinga ntahe n'abatari mwishira hamwe baravuga ati bwabo n'abari mwishira mu nakamara batubushije ko gukingira ikibira
muntu waro barashima ko igikorwa cy'abakenyezi kimaze gutera intambwe Musitaneri wa komine Muramvya Dieudonne Nsabimana afatira ko imyaka ibiri irangiye atamuriro wa nyakanga ubonetse muri icyo kibira kuko atamwaka wahora wijyana
kuva uko iryo shyiramwe twingira ikibira riri mu bakenyezi benshi rifashwe n'ishyiramwe ADRA bagahije gukoresha waka byose kugira abashobora kukingira icyo kibira turashima rero ko icyo abakenyezi biyemeje bagikora kumbure n'abagabo bagacyubahiriza ko twebwe turashima yuko abakenyezi bakoze ibishoboka byose na cyane cyane guhimiriza abanega babo maze bashobora kubona yuko ibyo bikorakora byagize akamaro turashimira amashyirahamwe rero nk'ayo acha kwa kinyezi kutrazi yuko wotumo buchie kwa kinyezi wiruta chane kutawo she kwa gawoko urashika maze ibintu bikagenda neza.
Kukabanga ko urongo ishiramwe dukingira ikibira avuga ko uwo mugambi watanguye urimo abagabo n'abakenyezi baharugwa ku 1500 ariko muri kino gihe basigaye bagera ku 42 harimo abagabo batarenga 18. Mukeshimana Didasi numwe muri abo basigaye avuga ko hari n'ibikorwa bisaba ingufu bunganira abakenyezi.
Irishyamwe dukingira ikibira byamaze imyaka 17 rivuze. Hanyuma rero mu kugingira mu kubera twegeranye ariko tuvuye mu bintu by'intambara bariyo arabatari bake. Hanyuma rero kubera abantu baza mushyamwe bibaza yuko ari nka bijya bintu bya kera byo gufata pamu beshi bararambiwe barataje. Ariko ubu hari n'ababyifuza bakabona ko bahombye batekere mu ishyirahamwe. Twebwe rero twarahariye n'ubu twashyira kumwe n'abakenyezi zacu batwononeye kabisa. Ahubwo tubafatikiza aba bakenyezi kuko hariho ibikorwa badashobora gushobora bikorwa n'abantu b'abagabo. Mba nk'ukwikorera ibiti binini binini cyane nk'ugutema nk'iyo tugiye gukingira ikibira cy'imikiro ariko ntuboneshe. Hariho ibikorwa usanga abakenyezi badashobora bakagenda kwikora ku bagabo.
Kubera ko intambara iri mu byonona ibidukikije uyasaba ko abanyepolitike boyirinda kugira izo nguvu zabo zoye kubimfagusa.
Dusaba yuko na bene turi kumwe bategetsi baravuga ati subizayo muhakinge. Abakeke intambara na bene boraba yuko nabyo natari byo gupfa ubusa ibyo turi ko turakora nibyo bituma tubaho nibyo bituma bizana amazi akayaga keza na bene bobona ko biri kumwe n'abantu bigenda bibangabanga ari byo twabyise bidukikije.
Ubwoko bw'ibiti bateragira mu gukingira ikibira buharugwa kuri 12. Muri ubwo harimo ubugizwe n'ivyamwa bavuga ko bifasha mu kugaburira ibikoko biba muri iryo shamba cimeza ca kibira. Hari n'ivyo bashira imbere kugira ngo bafashe kunagura ubwoko bw'ibiti butakiboneka nk'imigano ikoreshwa cyane mu gusobanya ingo hamwe n'ibikoreshwa mu buvuzi kama. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nuko rero nino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye aho bari bari ku nkuru baduteguriye. Mwakoze namwe bwe mwariko mutwumviriza muherereye ijya nino na Liviane Nahazwe. Babili ya Biro yegeranije amajwi hama Engineer Nashwan nawe yashikana hiwanyu. Twemye tukabipfuriza indwi nziza tunabatumira mu biganiro tugiye kubategurira. Muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muza kumva kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 tuzaba tubafitiye amakuru agezweho mu karere. Igihe c'isaha 1:30 naho amakuru avuga ijya nino ariko tukaza kwibanda kuri Afrika. Muranyigwe mu banyu no mu vyanyu tubasigiye kano karirimbo kara Dio Ijwi rya Amerika.
Abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yeah.
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura umyaka imaze.
Dance, dance.